Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kinuni na mu Kinyarwanda muri neza n'inshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 15 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka 2017 muri kumwe na Federica Nkurikije. Nkuko rero mubimenyereye uyu ni umwanya w'ikiganiro muri sanga. Vice Perezida w'igihugu cy'Ubushinwa Li Yuanchao yagendeye Burundi kuva ku igenekezo rya 10 gushika ku igenekezo rya 12 ry'uku kwezi kwa gatanu. Mubaye ubwa mbere kuva Burundi bwadusemwo intureka ya politiki yatanguye mu myaka ibiri iheze, buronse umushitsi akomeye w'icubahiro harungitswe n'igihugu ciwe. Ubwo rugendo rubaye kandi mu gihe Burundi muriko uribuka imyaka ibiri iheze imigambi yo gutembagaza ubutegetsi biciye mu nguvu za gisirikare iteshejwe. Igihugu cy'Ubushinwa nicyo gihugu mu bihugu rutura cabandanije gushyigikira Burundi muri icyo gihe cyose bwari mu ntureka ya politiki. Byongeye Ubushinwa muriko burarangura imigambi itari mike irimo kubaka amashuri hamwe no kubaka ingoro mukuru y'igihugu azorakoreramwo. Mbega urwo rugendo rufise insiguro nki ku bwanyu? Mbega urwo rugendo rurashobora gutuma ibindi bihugu bikomeye bisubira kugira imigendanire myiza n'u Burundi? Ubutumwa umutetsi w'Ubushinwa yoba yahaye abarundi n'amakungu n'ubuhe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye umufasoni hamwe n'umushyirantahe bakurikirana politike y'u Burundi cyane rwose. Turi kumwe n'umufasoni Eveline Maniragaba, umuhanuzi mukuru w'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya politike hamwe n'imigendanire. Mwiriwe neza umufasoni Eveline Maniragaba.
Mwiriwe neza.
Murakobeye.
Ego turaho.
Ego me turi kumwe kandi na Zeno Nimubona akaba umukuru mugambwe parena. Mwiriwe neza mushya ntahe Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turaho turakomeye.
Ego me reka rero dutangwe ku mufaso ni Eveline Maniragaba, mutubwire cyane cyane urugendo rw'umushitsi akomeye nka Vice Perezida w'Ubushinwa leta ya Burundi iruha insiguro.
Ego murakoze bwa mbere na mbere kudutumira muri kino kiganiro. Iyo uko kuza mu Burundi kwitegera cy'igihugu cy'Ubushinwa ni ubwa mbere na mbere ikimenyetso cy'uko mu Burundi hari amahoro, kuko nk'uko mubizi ni igihugu rutura, ni igihugu gikomeye kandi cyemegwa mu makungu. Kubona rero umuntu wo kuri rujya rwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu aza yishikira ubwiwe akaza nabo bagendanye bakamara iminsi itatu mu Burundi, ni kintu n'ukuri cyerekana yuko mu Burundi bwa mbere na mbere hari amahoro. Hanyuma ubwa kabiri tunababwira yuko urwo rugendo rwari urugendo rwo gusubira gukomeza imigenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibyo bihugu bibiri, Uburundi n'Ubushinwa. Kuko nk'uko mubizi Ubushinwa bwarafatije cyane Uburundi mu bikorwa byinshi by'iterambere, haba mu byerekeye politike, haba mu byerekeye amagara y'abantu, haba mu byerekeye amashuri. Nubaha nk'akarorero k'ishuri ryitwa Ecole Technique riri mu Kigobe bariko barubaka bubatse rikora ubuye, ari ishuri rifasha urwaruka mu byerekeye inyigisho. Hariho ibitaro byo ku mpanda Ibubanza bubatse mu 2011. Eka murazi ko aribo banafashije mu matora y'2015 mu gutanga ibikoresho bimwe bimwe. Ni byinshi ntawo bizondagura ngo abimeze, mugabo ahanini ni uko amakungu n'ibindi bihugu byobona bigafatira akarorero ku Bushinwa bikabona yuko ubi ari nyabagendwa, kandi bugasubira abo baba bahagaritse bose imfashanyo cyangwa imigenderanire bagasubira bakabona yuko atangorane na ntoya ihari mu Burundi bagasubira bakanagura.
Hari ubutumwa yoba yashikirije abarundi canke Uburundi canke amakungu?
Mu butumwa yazanye ahanini yarashikirije indamutso zivuye ku mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, hanyuma arashima imigenderanire isanzwe ihari hagati y'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburundi. Kandi sizi nk'uko mwabikurikiranye hariho amwe amwe yavuye ngaha asinye mu byerekeye imfashanyo n'imigenderanire, akaba rero yarasubiye aremeza yuko azokora uko ashoboye kugira ngo ibyo biyemeje bazabishyire mu ngiro.
Ego namwe mushya ntahe zina ni mubona urugendo rwicegera cha vice president urugendo rwa vice president ugiye guca ubushinwa mu rubona nkuko umufasoni abitubwiye cyo bari kimenyetsa cuko amahoro sasagaye mu Burundi
imenyetso kuko niya mahoro atahari abantu musanze mucuditse barakugendera ukuremesha ntiyazanywe n'amahoro kuko n'ahandi mu bindi bihugu amahoro ariho ariko ntiyaroyeyo icyo tubona rero ya intego ya politiki nta jambo yashikirije abarundi nta kiganiro haya abamenyeshamakuru ngo atangaze neza tubyumve neza ariko mu ngendo y'Ubushinwa bamye bashyigikira igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ni kamere kayo kandi gushyigikira ubutegetsi si bibi mugabo hariho icyo nk'abandi bahandi atari Abashinwa babarenza nk'abanyaburaya abanyamerika iyo baje babonana n'ubutegetsi n'abatari ku butegetsi mu ngingo y'ukugutohoza ukuri kugira ngo bamenye neza iby'igihugu ariko ku Bashinwa bama baraba ubutegetsi icyo twobarahuye ko umwe wese agira icyo uko ariko uko ameze uko ariko kose umuntu aragira icyo yomurahuye ko niko ibihugu bikora birarahura mu Bushinwa hariho ingendo bivuga ko haguha umuntu ifi yisa kuyiroba rero ko bari bafite imigenderanire myiza bari gusaba yuko twigisha kuroba ifi hakurya baraduha yarobwe
mwihweje urugendo murabona ko ibindi bihugu aho twavuga cyane cyane nk'ibihugu by'i Burayi navyo nyine byabikwiye gusubira kunga imigenderanire myiza n'u Burundi
imigenderanire ntiyigeze uko ndabyumva ntiyigeze ihagarara kuko ibintu bafashanya n'igihugu biraba abanyagihugu iyo migenderanire yagumyeho mugabo ni imico ya politiki bagira bati agateka kazi na mundu ntikubahirijwe kandi bobo barabizi kuko agateka kazi na mundu kugira babisike ko byafashe igihe kirekire baraza aho bibabaza naho bitababaza ari nacyo gituma barabonana nabo nyine ariko bakabahimiriza ko ubu ibiganiro kugira ngo icyuka cyiza mu gihugu kibe kirekire kibe kinini n'Abashinwa ribaza ndaze urugendo rw'icegera cy'umukuru w'igihugu n'umuntu akomeye cyane ndibaza ko yoba yaje guhimiriza abarundi n'abatabivuze ko ibiganiro hagati y'abanyapolitiki byobandanye kuko ikibitubwira nuko bahora batanga amahera y'ukufasha muri ibyo biganiro sinibaza ko ari ayo boba bariko barata nuko nabo nyene baba babona ko bikenewe nibaza ko baba baje no kubahimiriza ko bogira ibiganiro kandi noneho bizategerezwa kuva inyuma ibiganiro byategerezwa ko na leta yo nyine ibyiyumvamo ko bikenewe aya mahoro bavuga hari nk'umuparena turabona yuko kuva 8/8 ayo mahoro ntaraboneka ikimenyamenya nicyo leta nta migambi ya leta yasubiye kuboneka kuva icyo gihe turabona yukugwiza akazi yukugwiza
igome kuri cyo kibazo muvuze mushya ntahe zero ni mubona reka tubaze mufasoni Evelyne Maniragaba vice president ya mbere niyo cyane cyane yariko ikurikirana urugendo rwa Vice President w'Ubushinwa umutegetsi yaserukiye Ubushinwa Vice President yoba yarahimirije abarundi kugira ngo baje mu biganiro bihutisha ibiganiro mukanya gato Madame Evelyne
agira bugeni kwikigira vuze ngo nta mahoro ahari umuntu nk'urya mu bisanzwe iyo afashe urugendo mu mazone twokwita ko ari amazone y'intambara kandi ari afite isanje nyinshi baritwaza ababacumutekano n'ibirwanisho bikomeye ariko ujya mutegetsi ntibabwira yuko ata bintu nk'ibyo yaje yitwaje kubona rero atabyitwaje ni uko bari bararabye bakabona yuko mu Burundi atarike cyangwa atadanje y'ingwano yoba ihari kandi noneho yaridegenze yarashoboye kugendera kugenda mu makartie n'ibice bimwe bimwe by'igisagara tutagiye mu byo kubeshanya mu by'ukuri mu Burundi hari amahoro icyo turashobora kucumvikana ko hanyuma ibyo by'ibiganiro nta n'umwe yigeze avuga yuko adashaka ibiganiro leta y'u Burundi ntiyigeze yanga ibiganiro birabandanya n'ikimenyamenya sinzi ko mwakurikiranye itariki 12 ku kwa gatanu mu bindi bihezi harabaye imigambwe yose politike yemewe ngaha mu Burundi abayiserukira n'abaserukira amashyirahamwe ya sosiyete sivile n'amadini barabonanye baricaye barayanga mu minsi 2 bamaze mu Kayanza baguma muri iyo ntumbero rero baguma baganira Abarundi nibyo byo hanze n'ubu birabandanye
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumiriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Anselme. Anselme mwiriwe neza? Egera telefone mvuge cyane, murafite ikibazo, murafite icyumviro? Egera telefone mvuge cyane, ego tukumve.
Alo,
ego vuga cyane.
Kubera uwo yataserukira leta avuga ko igihugu kirafite amahoro jewe nashatse kwibariza cyane cyane burya iyo havuye umuntu hanze w'umutegetsi andoro y'igihugu cy'u Burundi akadaseruka igihugu bo barashobora kubivuga ati brema ni iteka ku gihugu mugabo ingorane zihari ni hagati y'abanyamahanga n'abarundi ni hagati y'abarundi ahubwo nibavuga ni ukuri hagati yabo abarundi hagati yabo kana gushyiramo abanyamahanga abanyamahanga bo badafise izindi ntumbero ziye none nk'ubu gacuvuga ati yakoranije aba leta n'abari muri opozisiyo babasha cyangwa we abafite iyindi ntumbero abayifitiyeho bavuga ati ntitegereje ingorane ni hagati y'abarundi gusa bonyine nta kindi nakufatambara nshaka gusubiza murakoze abanyeshuri.
Urakoze Anselme, icyo kibazo barakikwishura ko reka tubanze duhe ijambo na Desire. Desire mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Mwiriwe, murafite akabazo, murafite icyumviro?
Ego je nagomba mbaze uwo muyarika navuga yuko umukuru ujya mu vice president w'Ubushinwa yaje ngaha mu Burundi yuko yaje ari giye kugifite amahoro. Ego nagomba ndamubaze none ko twabona mu guhera muri Deming Senke iyo hari umutegeka ati no mu Burundi wasanga mu gisagara tuguma tugendagenda ariko ujya munsaza amabarabara yose barayadibi hamwe no muri ville utavaye hose kuri Gare du Nord barahadibira none babidibira iki kandi babona igihugu ari nyabagendwa kirimo amahoro. Njye nagomba ndamubwi ambarira yo ukuntu ayo mahoro yoba hari kandi iyo hagize umuntu w'umutegetsi kanaka dino atamunasubira kurengana hanyuma kuba yaraje no naho ntibisigura yuko ibintu bica bijya mu buryo kuko abashinwa bo barazi no kubera bo bafite ino niho bagira commerce ibintu byo dukoresha ubona denete ko made in China nicyo gituma rero bajya bo bategeza kuma bazi ino hanyuma n'abajya Europe nawo nawo akaritse imfashanyo bisanzwe nabo bayihagaritse usanga bahanye umunyagihugu muto muto kubera nk'ubu biragora cyane kugira umuntu abe mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ibintu byose biguma biduga amapri nicyo gituma rero nabo nyene baraze buramo uburyo byoshikira abanyagihugu nyene kugira abanyagihugu bareke kuguma bicwa na kigoyi. Murakoze,
murakoze. Reka dusabe umushyanahe zero nimubona atangura yishyure ikibazo cya Anselme avuga ko avuga ko mu bisanzwe ibiganiro bikwiye kuba hagati y'Abarundi eka hamaze kujamo abanyamahanga baba bifitiye inyungu zabo. Tugakwije ijambo kuri icyo kibazo hanyuma muragira icyo muvuze no kubyashikirijwe na Desire. Desire avuga ko ifashanyo ikwiye ibihugu byo hanze bifashe ibihano ivyo bibabaza cyane cyane abanyagihugu. Akaba yavuze kandi n'ikibazo cy'ukuntu amahoro ahari abanyagihugu ato turinda kubuzwa kwidegenza no kwisha no kwizana mu mabarabara y'ibujumbura ndiba kwijambo mu kanya gatoye cyane rwose
ko ibiganiro biteza kuba hagati y'abarundi n'ubundi ni hagati y'abarundi abanyamahanga barabihagarikira ni nkakurya ko mu rugo no habaye ikibazo haza ubundi bo nyuma y'urugo kubihagarikira no mu gihugu rero ni nkaco kimwe nta wode hayuko abanyamahanga bahagarikira ibiganiro barabihagarikiye Arusha barashyira ku masezerano abarundi bose barayakengurutse ababa bubu n'abahijya yeje bose barabikengurutse ni kuvuga ko ibiganiro nivyo ni hagati y'abarundi mugabo bakagira ubihagariki nta kosa ririmo ko amahoro naho ari musesekara ye nababwiye nti amahoro si kuvuga amahoro ahatari ingwano si kuvuga ko haba hari amahoro nsico bisigura na gatonya ni kimenyamenya simara mbona iyo umukuru w'igihugu ariko ararengana uretse n'uwo hanze ntanurekuwe ku murara baba abasirikare bose baca baraba hirya abanyagihugu bo bakabashwiragiza kushira ku birometero sinzi ko icyo biba bisigura ariko ku bwa karena ndahise ndabibabwira ubu tugezaho tutaronga umuyagankuba wa nyuma uheruka gukoma muri 1986 wovuga ko muri icyo gihugu yaba leta yari ifise amahoro itaba yaragize imiyaga ingomero zisumba izaho
reka duhe n'ijambo umufasoni Evelyne Maniragaba nawe nyina gica avuze ku byashikirijwe na Anselme na Desire
murakoze bwa mbere kuri Anselme avuze ati ingorane ubusanzwe ziri hagati y'abarundi kandi nibyo ingorane ni hagati y'abarundi mbere n'umuti niwe ndemera yuko uzova mu barundi si abanyamahanga bazoza kudutorera inyinshi ku bibazo dufite nicyo gituma nari mu kanya nacyo ndavuga nti ibiganiro hagati y'abanyepolitike biriho hagati mu gihugu n'abijya byo hanze ko tubyumva birabandanya twese turizeye yuko bizoshika ku ngingo kugira ngo abanyepolitike basubire bakorere hamwe babandanye ibikorwa byabo hanyuma kuri Desire yavuze ati umunsi w'urugendo w'icyegera cy'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa amabarabara yaragiriwe ngo ntabaronka aho arengana mu bisanzwe ibyo ni ibintu bijyanye n'umutekano kandi si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu niko bimeze iyo hari umushyitsi wo mu rwego nka rujya bahariho icyo navuga mu Faransa des mesures z'umutekano bagira ibyo ni ibintu bisanzwe si ibintu byotuma bavuga ngo hari intambara hanyuma ikindi nacyo nshaka kuvuga ni uko tutovanga kuko umushyitsi dufite turiko turayaga yavuze ati kutaba mu ntambara yavuze ati amahoro ntibisigura yuko kubera yuko tutari mu ntambara hari amahoro ntihende niko yavuze ashaka kuvuga ibyerekeye ingorane zoba zihari zijyanye n'ubutunzi avuga ati iyaba hari amahoro haba harubatswe amabaraje menshi ibyerekeye umuyagankuba n'ibindi njye nibaza yuko ingorane ziba zihari zerekeye ubutunzi cyangwa ikindi kintu kijyanye n'ubutunzi nta wosa afata ngo abishyire mu mutekano muke izo ngorane ziriho kandi si mu Burundi gusa ni mu bihugu byinshi bya Afurika mbere no muri ibyo bihugu biba birateye imbere hama hariho icyo nita defi ekonomike zijyanye n'ubutunzi izo nazo ababijeje baraza bakabyicarira bakabironderera umuti murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza mwiriwe muri he Claude yuvira gira telefone urabe ko canke urabahoja twumve ko umurongo woza urongorotse neza kurusha
ngira ngo muranyumva neza
ego duga ku ijambo
ego ndakumva ukise abakandire
barakumva
je wona iko ndumviriza ico kiganiro cyane no kugira ngo bashimo ngo telefone ushobora mu bisanzwe uko tuzi abantu bashinwa n'abantu b'abadandaza turabazi ku isi nzima nibo badandaza ba mbere kandi abadandaza nabo bakunda kugendera ibihugu kenshi babona ko hari ikintu kandi icyo gihugu gisanzwe kirimo mu ngorane murazi n'abafrodeniko bamwe bakora abantu bagira fraude badandaza kenshi bagira amafraude barabizi ko bakunda kenshi no mu gihugu kirimo akajagari
Claude gucira imanza abanyagihugu n'igihugu n'ibintu nibaza kuri ko uja kure cyane rwose ntushobora kuvuga ko abashinwa cyangwa ubushinwa ari abafraudere ibyo n'ibirego tutoreka ngo birengana ha kuri radio ijwi ry'Amerika ibyo ubyihoze uvuge ibindi
nashaka mumbarize uwo muntu aserukira leta none ko icyo gihugu ari nyabagendwa abanyagihugu bacu bakaba baragitaye byagenze gute none hagenze umushinwa gusa umunyagihugu waho yagitaye icyo gihugu cyogenda bagendwa gusa hari abantu baguma banyuruzwa bicwa twebwe twashaka mu tubari byo muntu icyo gihugu cya nyabagendwa kizohora kizamo umuntu ari umuntu umwe gusa w'umutegetsi bamucungira n'ibigwanisho ngo imwe yarutura sinzi ko umunyagihugu wese bazokomaho amacunga gusa icyo gihugu none baguma banyuruza abantu abanyabagendwa gusa ni mu bari icyo kintu
Icyo kibazo baracishura mu kanya reka duhe n'ijambo macumi mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza
mwiriwe neza macumi muri hehe
yego ni mu gisagara cya Bujumbura
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
yego bwa mbere n'ikibazo hama n'icyumviro ikibazo cyanjye cya mbere mbade uwo muntu aserukira leta jewe ndi ngaha mu gisagara kuva muri 97 mba mu gisagara cya Bujumbura tindegera nimuka hanyuma kuva kera umuntu arose umushitsi w'iteka baragenda kumwakira mbeganya kubahwa userukira leta imvoki ituma abantu bavuga ngo baragiye kubakira ngo amabarabara aruzuye ariho n'abavuze ubuheruka ngo badane abantu ku ngubu nukuri jewe nubwo rugendo je nararubwiyemo narabwiyemwo gushika tumwakira uwo mushinwa kandi si ubwa mbere kuko n'ikindi gihe bamabaza kandi mwarabonye na b'abanyamerika nyine bo ngaho iwanyu baraje turabakira abantu kugira ngo tubereke yuko mu Burundi kuko burya umuntu atosoye ikintu mu jisho yokikwereka ukakibona kugira abone neza yuko batige bataje kwidegembya ngaha mu Burundi abanyagihugu bose bahari twama tugenda tukabakira nta nguvu zicamwo ni ukuvuga iyo bavuze bati hari umushitsi azoza abanyagihugu bonyine nibo bavuga kugushaka ati tugende dutegere uwo muntu ace aho tumubona tumuramutse none nibaza ko ari mbonyabaki abo bantu ntabwo mubona ko ari politiki n'ubundi kuko mu gihe ata muntu afatwa kandi hagenda abo mu migambwe yose sinibaza rero igituma abantu bababara ngo abantu bagiye ngo gutegera umuntu hanyuma iki intererano yanjye nayo nagira mbade nyakubahwa nta kuntu mubona yuko abo bantu benshi baja ku maradiyo yo hirya no hino kuko aha mu Burundi hoho nta nayo bakironka kuko bagiye bayononye nyakubahwa userukira leta nimwobona yuko muce mwacerewe namwe mukarondera uburyo bw'uko mwoshikira ayo maradiyo hirya no hino nko ngaha mu Rwanda kuko ariyo yumvikana kuko iradiyo yacu yoyo nokwita ko ariyo iwacu ijwi rya Amerika burya kenshi nta bihuha bikunda gucako kuko kenshi ngaha turafise umunyamakuru w'iwanyu ngaha mu gisagara ndabizi yuko yobabwira ko umutekano uhari kugira bashobore kuza barashika kuri ayo maradiyo baremeshe bahumuriza abantu cyane cyane nk'abo bantu bahunze kuko bahunze nyine n'inkuru wumva ari ngaho aho muri Congo Jeno mubwira ko hariho ndavise umwana ari muri Congo nuwe ejo yari ngaha yagiye mu gatondo yashitse ku mugoroba nuwe yatashe mu gatondo abakongo mani ngaha baraza nta ngorane nimwe ihari usibye gusa ko ingorane ziba ziri mu mutima w'umuntu nibahumurize rero abo bantu bahunze benshi bahunze ibihuha benshi bahitanwa n'abandi nukuri ngaha mu Burundi amahoro ariho ko je nk'ubu ndahantu bita mu Kamenge ndakubwira nyakubaho imiduga amabisi
amakinga
amacumi na 12 kubera imbo z'umutekano kuko hacaho ubusuma bwinshi ahasigaye hose jenda no muremesha uwo muntu ari muri Congo naho yoda nka akavuga ati ndarondera umuntu amacumi ngaho mu Kamenge anyereke two mutembereza ngaho akabona
murako yego murakoze macumi reka duhe ijambo umufasoni Evelyne Maniraga batangwe yishure ikibazo cabajijwe na Claude ikacaja no kuvyo mushikirije intererano mushikirije ikani ikibazo mwashikirije
murakoze Claude yatanguye avuga gandi na mbere amajambo mabi ahubwo mwajije neza gusa mumukosora ikamuhagarika hakiri kare niyo vuga yuko nta uvuga ngo kwa bantu ngo nabafutere ibintu n'ibyo we yavuze ati twavuga gute yuko mu Burundi hari amahoro kandi abantu barahubuze bari hanze y'igihugu nuko mubizi hariho ibintu byabaye mu 2015 abahahamuka bamwe bamwe babeshwe na benshi baragenda barata izabo ariko nkuko tumaze iminsi tubibona kuva muri mu myaka ibiri iheze abantu benshi baratashe barasubiye mu byabo hakaba rero n'abandi nk'ejo hirya y'ejo hariho abavuze ngo hari abari muri kazihimbira bahunze baheruka guhunga nuko mu bindi mu bihugu byose hariho abantu fenomene bita immigration hari abantu bagenda bigiriye mu bindi by'iwabo ku mpamvu zabo personel bagaca bavuga ngo bahunze ingwano ku ntumbero zabo baba bafite kandi abo bantu kenshi biramaze kuboneka yuko abo bitazimbira baraza mu gatumba hama bakongera bagasubirayo nk'uko uwo macumi nawe yanabivuze icyo ni umumenyesha cyose ni uko icyo kintu kidasigura yuko mu Burundi hatari amahoro amahoro ariho ahubwo n'abandi bakiri hanze nibaze batahe umutekano urahari mu gihugu cy'u Burundi hanyuma macumi nawe yavuze ati abantu benshi bajya ku maradiyo bakavuga nabi bagatuma abandi batagira intege zo gutaha kandi nibyo hariho turetse n'amaradiyo n'ibinyamakuru bimwe n'ubu bigicakuza u Burundi ariko igikuru ni uko ukuri kugenda kuboneka burya uko biri kose ukuri iminsi yose kwama gutsinda barabibona nabo babesha kandi byaragabanutse noneho ababesha ubwa mbere bamwe barabona yuko byaheze sanatsinda rero n'abanyepolitiki bamwe batashe kandi babayeho neza ahubwo n'abandi ntibaze kubaka igihugu cyacu
mushyiraze no nimubona namwe mu gihe cyo muvuze ku byashikije na Claude na Macumi mu kanya gato
sindi wavuze ati ubugoro byari ubusuma bwinshi icyo ni ikimenyetso cy'uko amahoro atayari ibindi icyo ni ukuvuga mu fasoni Evelyne yavuze ati ibiganiro barabyemera hanze ariko umugabo iminsi yose twama dusanga ku minsi ya gatandatu hari imyigaragambyo n'inyuma y'uwo mushyitsi hari imyigaragambyo y'uko byiyamiriza sinzi rero ingene kwiringene iyo myigaragambyo yo bihumuriza abari hanze kugira batahuke cyane cyane no kwishyura ebri
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika reka duhe ijambo François mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hehe François
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego negeje kize icyumviro cyanjye kuri iryo rugendo rujya kiyacegera cy'umugihe guhushinwa Ego cyane narashimye ko batwemereye ifasha yanyu kuko murabona ko igihugu cy'u Burundi kigeze kure yatugara dukeka ko ubona gitoro cyabaye akananira abahinga turibaza ko ngira icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti hanyuma nari nongeye yuko cyaba ibyo bihugu byo muri Europe cyangwa Amerika n'ubushinwa nyine burimwo iyo bari kubatanga ifashanyo kenshi na kenshi nabo ntibabakeneye bafise inyungu mbere zisumba n'izo ibihugu byo muri Afurika biba birondera muri ibyo bihugu bya ruturu numva nokongera kuko mu bisanzwe si ibyo bihugu bya rutura sibyo bitubeshya ahubwo ni ibihugu byo muri Afurika bibeshya ibihugu bya rutura kuko baza kuronka le matière première kugira bakore ibyo mbona bica biza muri Afurika icyumviro cyanjye cyari icyo
murakoze François reka duhe ijambo Steve mwiriwe neza mwiriwe gera telefone mvuge cyane muri higa Steve
ni Kampala
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego yari iherera
ego
nisanze umunyamabanga yakerekeye mu Bushinwa ikimenyetso cyerekana yuko mu Burundi ari nyabagendo ashaka kwereka amakungu abandi bose barise kudufashanyo baje bashyigikira u Burundi ko u Burundi bukiri mu mahoro
Murakoze Steve reka duhe ijambo mufasore Evelyne Maniragaba agira icyavuze cyane cyane ku byashikirijwe na François akabavuga ko naho bihugu bya rutura bigendera bihugu byo muri Afrika cyane cyane bihugu byo muri Afrika ibyo bibeshaho ibyo bihugu rutura ico cyumviro cha François mukivuga ko iki hanyuma muce muja no cyumviro gishikirijwe na Steve mukanye gato cyane
ego murakoze ico navuga ku cha François nuko mu migenderanire y'Ubushinwa n'ibindi bihugu cyane cyane mu migenderanire twe dufitanye n'Ubushinwa nuko ni migenderanire navuga yuko igirira inyungu twese igirira inyungu nta ku mpande zose si kuvuga yuko bo baza bagaprofita hama Abarundi nyagire cyo bakuramo ahubwo Abarundi turakuramo inyungu nyinshi nicyo gituma gukorana n'Ubushinwa ari byiza cyane ubu Burundi bibukiri muri bya bihe bwemera yuko abanyamahanga baza ngaha bakagira ibyo bishakiye Burundi ni igihugu cikukiye kandi cyiteka imigenderanire yose ihari n'imigenderanire itanga inyungu kuri ku mpande zose hamba Steve nawe ndamushimiye nuko bimeze rujya rugendo ni ikimenyetso cy'uko Burundi ari nyabagendwa
Mwushia nahe zena wani mwona mwudugwe kujambo yiwazo chimwilo cha François eka chimwilo cha Steve
ya ili huku kagifasha kuligusa mwumwewese alaro ndiri nyungu mwugavo kuhu huku virutana ukelewo teniwe yomenya inyungu yoronde la gusumba haka Ubushinwa tusumirayo vyinshi cyane kandi nabo bakatugurira bike kuko atabyo irango twimbura hari tayikwiye gukerebuka ikarondera ingene natwe twoshorerayo vyinshi ivyo navyo yovyiga mu Bushinwa bwari igihugu kitateye imbere mugabo ubu kirateye imbere yaba rero leta zikerebutse zari kubarahurirako imbere yaho baragufasha buhoro buhoro mugabo atari ubukerebutse arakureka ngo ubu Bushinwa bwariko buranadufasha kugira urugomero rw'umuyagankuba ku mbanda ariko kubera leta itunganijwe nayo asa n'ababihebye kubera ari biturire nyambari uko utariye nyambari iki asa n'ababihebye bagufasha ariko ubukerebutse udakerebutse akure kuko kubwanje nk'ubu Abashinwa Burundi bufise ubutare bwinshi ni kuki batoba barungika Abarundi kuvyiga ivyo guhingura ubutare ku bwinshi nk'uko kera Rumania aho ridufasha aba injeniyeri bari bize muri Rumania nabo bitabandanije bari benshi cyane ubu uye abanyuma bagira baje muri retraite ariko Burundi bukabona bufise izo nyungu imbere mugabo ndizitegure ku bwaki ariko ni nk'akarore
murakoze mushyana heze no reka duhe ijambo Jean-Marie muri neza
twiriwe
muri hega Jean-Marie
ndi ucumura mu Burundi
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
mwagira mere nkungani bo mutumire mwatumiye naho nta mwumvira icyemezo wariwe kumbure halo
duga ku ijambo turakumva
ngo nkavuga ko kubijyanye n'imigenderanire yacu n'Ubushinwa halo
duga ku ijambo turakumva bandanye
ejo kinza na twivyo bintu byo guhingura ubutare baje kubikora mu gihugu cyacu bakareka kuza kubutora abutwara hariya kumbure twaziko turahomba nka kujya ko umuntu yokwemereye igitunga kugira ngo nzogu impene mugari uko iyo yahakuye inka urumva nife duhomba cyane murakoze
Jean-Marie de Cadene Jean Bukandi Thierry muri neza
mahoro gogo se kiganira mbonye nikomye sanga isaha zari zigiye sinagikurikiranye neza
turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rwa vice president w'Ubushinwa mu Burundi mugabo utagikurikiranye sinze aho kuri cyumvira buno nyene ikibazo two guha kanya mu nyuma ugasubira ugahamagara yego turaguhamagara hanyuma
Okay.
Okay, deka duhe ijambo rero umufasoni Evelyne Maniragaba agira chavuze ko vyashikirijwe na Jean-Marie avuga ko vyiza nkuko bariko bavuga ko igihugu cy'Ubushinwa gishobora gutanga ubuhinga akabasaba ko ubwo buhinga bwotangirwa ngaha butangirwa mu Burundi aho kugira ngo ntihagire ibintu igihugu kimwe gitwara gikuye muri icyo gihugu cyabitwara mu gihugu cyacu reka twumve icyo ubufasoni Evelyne Maniragaba avuga ku cyimbere cya Jean-Marie
ngo ku cyimbere cya Jean-Marie hamwe na n'uwo mutekinisiye cyaganiriye nawe yari yasubije nta mu bintu ubushinwa bwafashije u Burundi harimo ukwigisha aba expert abahinga muri uko kwigisha abahinga hariho abanyeshuri benshi bariko bariga mu Bushinwa hariho n'aba expert b'abashinwa bahora baza ngaha cyane cyane mu by'ubuganga si ibintu byo kubaka gusa si ibintu byo gutanga imfungurwa gusa harimo n'icyo gisata cyo kwigisha abahinga abo bahinga mu nyuma bazoshobora gukora bagakorera igihugu cy'u Burundi hamasi binyuma gato umushitsi kuko kuragana nawe yari yavuze kandi ngo kubyerekeye ibiganiro ngo amahugu abanyagihugu baba bari mu mabarabara bariko barabiyamiriza oya si ibyo ntiyamiriza ibiganiro ahubwo bariyamiriza ibintu bimwe abantu bamwe baba bashaka kuzana ibintu cyane cyane nkavuga nk'ibintu by'amagaburanyama cyangwa ibintu byo kuvuga ngo kurekurira abantu bakoze ibyaha nibahanwe n'ubutungane nicyo nashaka kuvuga murakoze hanyuma kiringira aragaruka
ego me turizeye ko agaruka ko ntiyari yakurikiye ikiganiro ntiyari azi ibiriko biraganirwa ko reka duhe n'ijambo rero zeno nimora nawe nyine agira icavuze ku vyashikirijwe na Jean-Marie avuga ko ivyo bihugu rutura bikwiye ahubwo gutanga inyigisho izo nyigisho zigatangirwa mu gihugu ivyo bihugu igiyemo duga ku ijambo
yavuze neza cyane yatwunganiye ariko nkuko nabivuze kare ni igihugu gikene gifashwa kiba kivuga icyo kibufashwamo ntigitegera ngo ndakubatuzaniye iki mu bisanzwe nicyo kigira kiti dufashe kuri ibi n'ibi natanze akarero nko ku byerekeye ubutare ni kazoza k'igihugu rero ko mu minsi iri imbere gategurwa ubu leta y'u Burundi yatezwa kubifise urutonde rw'ingene abarundi abahinga b'u Burundi bovyiga bakazoza hamwe amashira hamwe atanguye no kubikora akabikorera ngaha bikazogira akamaro twebwe naho tubishorera ariko ubu uye yabivuze baraza bakabitora bakabitwara bata nyungu nyinshi irimwo nicyo nagombye yanyuganiye kandi naye ndamunganiye naye kwa bacinwa baza bakazana ubuhinga bw'ubuganga ni byiza ni ariko abaganga bubu turamaze kuronka abakwiye bashobora kwigisha abarundi bakabimenya gusa ariko kuvyerekeye ubutare ntabwo dufise kandi ntabyo mbona bariko barakora ntse nariko ndavuga nayo ku ngo yamiriza amagaburanyama n'ijambo ribishe cyane muri politiki sinzi nka Evelyne mbe afise inyama afise iki
tubibutse ijambo
risisha cyane iyo bavuze ubutegetsi nk'icyo abandi bakumva inyama kiba ari ikindi kibazo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gerard mwiriwe neza
mwiriwe na mwiriwe cyane murakomeye
turaho murafite ikibazo murafite icyumviro
yego me ndashaka gusubiza ku ijo shingiro yasije mwari ko yuko zigira z'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa yaje mu Burundi yego me ni byiza cyane kuva baravuze yuko imigenderanire y'Ubushinwa n'u Burundi yatanguye mu myaka za 60 niyo zatangura ngo ubutegetsi bwagiye burakurikirana ubushinwa bwami bwiyitaho Burundi izi ni byiza cyane rero me twashaka kuvuga yuko ibyo ni ibintu bikomeye ni ibintu byiza hamwe ubu bushuti bwa bushingiye ku nyungu izi cyangwa ziriya byo baza cyane urabona yuko bavuga yuko abashinwa bamaze gushyira mu gihugu icyo ari cyo cyose bagerageza twara matungo y'icyo gihugu bakabakarikira mu mahinguro yabo kandi bavuga yuko n'ubushinwa kugirango mukinanira ubucuti bw'ibihugu yabiri bishingikonye neza isigeze inyungu zabo basaba nk'abantu usanga bojeje nyine bakara ubwo bucuti bwoba bekome nubwo bwatira twari ubutare bw'uburundi akabona umunyagihugu muto muto hariya ari nanye n'agatikirwa kuko uri kwaraba ishumenga bukumiye bite mu ntugeye ahantu hamwe umunyagihugu mutoya nta amabazanumariye rero nkasaba urabona barubatse ariko barubaka ikimba cy'umukuru w'igihugu ni byiza cyane ibintu byo gushima amashuri barabatse amashuri meza zirema nunga aya bari batumye ibindi bigo ikigo cy'igisibo cy'imitsingi cyera gine cyo ngaha nyine amaze mu bya kaminuza y'uburundi urumva imikino cyane akamaro gisa akamaro
yego me
ibi bintu naye nyine ndabaze uwo mutumire none ibi bintu ku buryo ubushinwa yego twumva ko imigenderanire yapfuye kure hanze urundi n'ubushinwa
Mukanya Gerard ikibazo baratishura kandi cyimbere mwashikirije ndabasaba bagire ico bakivuze ko rekaduheje mu kandi na Bruce mwiriwe neza
Mwiriwe
muri hehe Bruce?
Sende Bujumbura.
Yego murafite ikibazo icyumviro.
Nashaka kuvuga kubyerekeye namwe numva abantu bavuga ngo nta mahoro ngo ahari ari batanye ku telefone bwa mbere. Ama ikindi nacyo hari abantu bavuze ngo ntibagiye kumuraba ngo barazibiye ngo ntibamubonye mu mushyitsi. Hariho ikintu abantu badatahura umushyitsi si kuvuga ko abantu bose iyo baza bakagira bakeneye uza kumubona kuko abafite intumbero abaje kuvugana na leta kandi akarorero uraba kuri perezida Obama igihe aza muri Kenya hariho abantu barekuye baza kumubona ajya aba hariho intumbero abafite ama ikindi nacyo nagira mvuge ku bantu bavuga yuko atamahoro ahari bashaka amahoro ameze gute bo bariko bararaba mu bindi bihugu duhana imbibe cyane bariko baraba ukuntu tumerewe ngaha mu Burundi ayo mahoro bashaka yameze gute babiyumva ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
Bruce reka duhe ijambo amashyitsi bacu reka dutangure ku mufasoni Evelyne Maniragaba atangura avuge ku byiyumviro n'ibibazo bya Gerard muce muduga ku ijambo no ku kibazo ibibazo bibajijwe na Bruce hamwe n'icyumviro ashikirije
murakoze
Gerard cyane
cyane shoboye kumva neza numva hariho
Gerard cyane Gerard hanini ariko avuga ko ubucuti buri hagati y'u Burundi n'Ubushinwa ari ubucuti bwiza bawushima ariko akaba ashaka kumenya niba atakindi kintu cinyegeje inyuma y'ubwo bucuti
murakoze cyane nta ikintu cyora kinyegeje inyuma y'ubwo bucuti bwiza ashaka kuvuga mugabo nk'uko nabivuze kare ni uko ubuye abarundi twaraciye ubwenge mu Burundi turafite abantu b'incabwenge kandi bize nicyo gituma ndababwira navuze nti ubu imigenderanire ihari hagati y'ubushinwa n'uburundi ni imigenderanire ifite inyungu kuri twese si bya bindi by'agakinizo si bya bindi byo kuza kuyora oya ntaba namba cyanke duha nk'uko babivuze ngo amafi gusa ntibatwigishe kuroba ni imigenderanire yubahiriza itwubahiriza twebwe abarundi mu gateka kacu kandi twunguka ko n'abashinwa nabo bakayironka icyo bunguka ko hanyuma Brice nawe avuga ati abantu bashaka amahoro ameze ngiki reka nanjye icyo kibazo nicyo nguma mbaza abantu baguma bavuga ko ata amahoro ahari mu Burundi n'ukuri nibareke nibahagarike bavuga izindi ngorane ku ruhande mugabo iby'amahoro kagasese twari umuri noneho amahoro arahari
mushyanayize no nimubona tuga ku ijambo
yego njye navuze nti hatari ingwano zo kuvuga ko haba hari amahoro amahoro ikiyaranga n'imigenderanire n'ibihugu ikiyaranga n'imigenderanire mu gihugu none ugira ngo Uburundi aha bugeze ubutunzi bugeze ni uko abarundi yari imbura maboko ni kibindi bihugu biteye imbere gusumba twebwe ni kubera ko badusunze ubwenge badusunze ubutunzi mu bidukikije badusunze iki ako kantu gatuma aba tutisunura mu butunzi niko kabuze yaba kariho tubatungana n'ibindi kuko twarigeze kuba dusunza ibindi bihugu byinshi dufasha ibihugu byinshi ariko ubu kutugezaho dufasha ndamusa byambwira igihugu kimwe twaba dufasha uretse aba baduhaye akanya ko kujya mu kugarukana amahoro kugira ngo badusahirize amadolari makenya nayo nyine mbona umenga barayagumije ambwira igihugu dufasha kandi mu gihe bya kera twarabifasha
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Silvestre mwiriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ikibazo fise mbona yuko atamahoro akuye hari kuko yaba harakuye ntituba turi mu gahinga natwe urabona nk'ubu nka Jenibereye Kampala urabona turara ku giti nk'inyoni turahangayitse cyane kandi jewe ndi n'umuntu nyine n'amaguru yanjye yamugaye ariko umugabo iyo haba amahoro uwo munanjye mba ndi mu Burundi abana nabo bataye ntibazi iyo ndi nuko bamwe n'abazanye abandi basigarayo ariko nta gihe nubwo bambwira ko basutse amahoro akuri
mu kanya turasaba umufasoni mufashinga twatumiye bagira icyo bakubwiye ku byerekeye icyo kibazo gihambaye cyane rwose mushikirije reka ariko tubanze duhe ijambo na Jean mwiriwe neza mwiriwe muri he Jean muri he
tuje ndi Kigali
muri Kigali duga ku ijambo burafite ikibazo icyumviro
bo je ikibazo nari mfite
yego
ni ku bintu bijyanye no kuvuga yuko mu Burundi bwacu baba buri kuba bufite umutekano ariko tukaba tubona natwe twarangaye turi mu gihugu turi inyuma ntaho ataho turi atacyo tubifashije twari dufite igihugu cyacu cyagiteye imbere tube tubayeho neza halo
duga ku ijambo
noneho tukumva ngo ni igihugu kigendwa ngo ni igihugu kiri kugifite ngo amahoro tukabona ngo abasyankamani uyu ikigega cyangwa cy'ubushinwa cyaje gutembera mu gihugu cyacu cy'u Burundi bamwe bakavuga yuko hari amahoro ese amahoro ari he mu Burundi ese siya usakunyemera igihugu nyine zanyu zo gushaka guhaha amatungo y'igihugu bariko barakora ariko baratwara ibintu mu Burundi za ntekere zacu hari ikindi abashinwa bari kubafotera icyo kibazo gihe nashaka kubaza
murakoze Jean reka duhe ijambo mufasoni Evelyne Manyagaba avuga cyane cyane hari amakenga abantu bafite amakenga nka Silvestre avuga ko aba mu gihugu cy'u Buganda reka avuga ko adashobora gutaka yumva mu Burundi atamutekano hari hanyuma Jean nawe akaba yashikirije icyo kibazo nyine cy'amakenga y'umutekano akaba yongeye ko nuko ubwo bucuti ya migenderanire yo bihagaze ku butare bwa Nikere bwoba buriko burashaka gusabwa mu gihe cyo mubabwi
murakoze ntanguri kukurujya wo mu Buganda yavuze yuko yagiye yatari n'abana batazi niyari ahubwo se namubwira nyarukanyaruka utahe muhira mu Burundi nta ngorane mu Burundi nta ngwano ihari nini buri hariho benshi bariko barataha hariho benshi bataje sinzi igituma bamwe bagumiyo bari ariko kumburengirane kubera bya binyamakuru twumva bimwe byandika ibinyoma bimwe bihahamura abantu ugasanga abantu babayeho mu bwoba gusa ariko ushitse ngaha mu Burundi ukahibonera ubona ko amahoro ahari kanatsinda n'ibihugu bindi haba ibihugu bya Burayi cyangwa bya Amerika byose turafite mu Burundi ababiserukira nk'uko mubizi abaserukira ibihugu byose bari ngaha nta ambasade nini yuzaye inzego zose zirakora mu Burundi eka amahoro arahari ahubwo uwo muntu yagiye agasaba abana batazi niyari n'ukuri arakwiye kubahumuriza agataha cyo kimwe naza ari Kigali barakwiye kuraba ukuntu batuma baza kwibabira akira bira bakamara iminsi mike ya hanyuma nkabo bandi mumva ngo baza bubira bakaza mugatuma bagasirayo bagaheza bagasubirayo mugabo biboneye n'amaso bakabona yuko mu Burundi ari nyabagendwa bagataha ama kuvuga yuko imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'Ubushinwa iyo migenderanire ihagarikiye kuri mikeye abashinwa bo bashaka mu Burundi ndibaza yuko icyo kintu atari cyo icyo ni kinyoma kuko imigenderanire yatanguye kera nk'uko mubizi kuva mu 1963 Ubushinwa bwamye bufite imigenderanire myiza n'u Burundi kandi nkuko nabivuze ni migenderanire ifite inyungu ku mpande zose. Murakoze.
Murakoze. Rekana duhene ijambo zeno ndi mubona abashintayi babiri rajwe ishinga ikaba afite amakenga ku byerekeye umutekano mu Burundi mubabwira iki mushentahe zeno ndi mubona umutekano urakwiye abari hanze barakwiye gutahuka
hariho ibintu ababwiye nti hatari ingwano zo kuva ko haba hari amahoro ufata akarorero gashasha ni nk'umushinga ntaye ntasano yanyurujwe kuke kabiri umupasoni bafite icyo bapana bakamukerera mu nzu bavuga ngo mu Burundi hariho amahoro biragoye none nk'ubu aha aye tutakironka igitoro tutakironka umuyaga nkuba hariho amahoro amahoro sasa ndiyozanywe icyo ikimenyamenya ntibyobaye ibyo biuko tuvize amayaga nkuba dufise ibitoro dufise amabarabara meza dufise amahingurira ariko arakura dufise ko nibyo bimenyetso by'amahoro naye handi iki kidungere nicyo batawumenya ni amahoro amahoro ni biragoye na hivyo ntuze Ubushinwa migendera n'ibihugu byose yahamye ndabikunda bigakubwira nta na kimwe kitaronderamo inyungu
mushe na zeno aho banyuruje abantu canke aho abantu banyurujwe eka abanyagihugu bo muri icyo gihugu bakwiye kuca bahunga canke bakaguma hanze
si bo abahunze barafite icyo babi icyavuye mugabo icyo duhuriyeho ni uko bari benshi abahunze ni benshi babazi umwe wese icyo yahunze n'uwasigaye arafite igituma yasigaye mugabo yakumwibwiye ibimenyetso by'amahoro n'ayo mashyirahamwe aba ariko araduga nibyo bidandazwa biba ariko birinjira mu gihugu ariko bakubwiye ati muri duwane twahombye ayanganuku bakubwiye ko umwimbu croissance ari negatif n'ibisi n'ibimenyetso by'uko atamahoro ariho uko ariho bavuga mu gihugu ngo amahoro ariho umuhoro uramwa ibyo bibuze ubwo butunzi cyane cyane butavuye yuko tubuze isoko iyo dushorera me tubuze n'icyo dushora nicyo cyerekana ko amahoro atayahari kuko abarundi bakerebutse nk'abandi bandi b'isi bo ku isi yose baba bafise ubuzima nk'ubw'abandi iyaba hari amahoro kera nahora mbona hakira ikimenyetso cy'amahoro nahora mbona abantu bikorera ingunguru z'amavuta bazikura mu rumbungi bajya kuzishora igishubi bakagenda akararaho ahageze mu gace akabanda cyari ikimenyetso cy'amahoro ariko ubutse nibaza ko ariko byokunda
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe n'abanzi Ntore mwiyo neza
amahoro
amahoro muri hehe
je ndi ngaha muri Canada
muri Canada
ariko sinitwa Banzi Ntore nitwa Mbanze Ndore
Mbanze Ndore urakoze
be ndashima ikiganiro mwahaye abarundi n'abanyamahanga bumviriza Ijwi ry'Amerika
yego
nkatangura stadiri ntanga icyumviro kandi ndamutsa n'abatumire ikibazo cya mbere icyumviro cya mbere nagomba nshime abariko baravuga ko hari amahoro koko ko mu Burundi ndaherutse gusimbira mu kwezi kwa kabiri namazeyo indwi zine bwabaye ubwa mbere kuva mvuka mvukira muri ubwo Burundi mbamo muntu wizine nabonye ko hari amahoro koko ko narashoboye kugenda Burundi bwose ndetse ni wacu gitegaho nari nicaye nta narimwe nabonye bafata umuntu nta narimwe numvise n'ibisasu narimwe umuntu wizine ngo urumva rero ngomba nkebure umwe muri abo batumire wo Zeno mbega ko we wo ubukicaye ngaho nicyo nicyo cya mbere nagomba ndakubaze ikindi kwama muhimiriza abantu ngo bahunge bo ikindi kibazo nubaza cya kabiri kugira incungura umwanya ko ndabona ku mwanya wasize none ga ikindi kibazo nacyo ndakibaza Zeno mbega ko tumaze imyaka 60 turi ku bukoloni bw'abanyaburaya Urundi bwo bwarungu tiki mbega twarateye imbere ko n'ubwo ibintu byose ko turi inyuma mu iterambere turi inyuma mu bintu byose none ni kuki tutogerageza abandi abashinwa bakaza ko bobo n'imiburi buri baza bakatwubakira murakoze
twibutse rya zina ryanyu alo
ndabumva
twibutse izina ni
navuze ko nitwa
Mbanze Ndore
Yego
murakoze reka duhe ijambo undi munywa nyuri ya ijwi ya meka mu kanya gato cyane rwose David mwiriwe neza
mwiriwe
unyarutse kibazo kugira ngo abahinyishu akanya karagiye
nasa nkuri karabaza mbaza uwo mutumira avuga ko amahoro yiraye navuga nti kuri urwo rugendo rw'abashinwa rw'umushinwa yaje mu Burundi tegera se mukuru w'umushinwa nikuvuga yuko yaje kuraba abarundi mugabo mu ngabire yatugabiye mu bintu yadufashije kuri bintu bitugoye inzara atabitoro biri amafaranga yabuze akiyumvira kudufashisha impuho nibaza yuko yadufashishije ibyo abona dukeneye kandi twamusabye
imfashanyo z'inkoho zikuye yatanze inkoho
narabyumvise yuko ngo hari ubwato bemeye ubwato bubiri buzuba bw'intambara bwo mu kiyaga cya Tanganyika barabyerekanye ukuntu nzabiravugwa neza
ayo makuru ataratangazwa ataraba amakuru y'icese mushyirantahe David ntawe yafatira ko ndabona akanya kagiyereka duha ijambo reka dutangire ku mufasoni Evelyne agira icyo avuze ku byo mushikirije David hanyuma acavuga no kuwa turabaza mushyirantahe Zeno nawe nyine agica avuze ku byabajijwe na mushyirantahe Mbanze Ndore dugakwisha mama umunota umwe
ego murakoze na sasamba nze ndire umushinga naheze no yuko ego me mu Burundi cyo kimwe no mu bihugu byinshi bya Afrika mbere n'ibyo ku isi turafite ingorane mu byerekeye ubutunzi nitwavuga ko turi igihugu gitunze mugabo kandi kitweze twenyine nuba hakaba rero ibihugu bya Zimbabwe ibihugu byinshi byo muri Afrika birakenye kandi si kuvuga yuko mu Burundi atakiri ko kirakogwa kugira ngo izo ngorane zihaze ababitejwe bariko barakora buke buke uwibunitse yiga gucumbagira buke buke mu Burundi buzogera iterambere twifuza hanyuma ahejeje nawe avuga ngo ibyo by'inkoho twebwe ntabyo tuzi iyo nkuru ntayo tuzi ubushinwa ko bwoba bwaratanze inkoho niwe wa mbere mbere ndabyumvise ko boba barabonye gusa ko iyo baragendeye bujya bwacu bya gisirikare bya marine y'u Burundi gusa ariko izo z'inkoho ntacyo nabivuga ko ntacyo ndi
murakoze mushyiranize ni muhoda ibibazo byabajijwe na Mbanze Ndore mundi we ku ijambo yababaje ikibazo mwebwe
yavuze ngo turahimiriza abantu guhunga sinzi ko namuhimirije guhunga wewe kuko ntari ngaha nta n'umwe rero ngiye guhimiriza guhunga kandi tuvuga ngo amahoro ngo ahari ngo namubwiye ibimenyetso by'amahoro ibimenyetso by'amahoro ni umwimbu mwinshi ugafunguriye iyo cyorezo cyo mugabo umwimbu w'ofisi mugabo amahoro tudafite ngaha turimbura n'isukari ntituyibone kugeza aho umukuru w'igihugu yidoga kugeza aho umukuru w'inama nshingamateka yidoga ati turwanye ubusuma turwanye fraude ikawa bakavuga ko yahereye hanze idaciye mu nzira yo
mushiga ntahe zeno nimubona nashaka kubashimira cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ndagushimira mu faso ni Evelyn Maniragaba ndabona ko akanya katubanye gato ariko tuzosubira kubatera kamo turashimiye ingenieur Suleiman yadufashe kwegeranya ikiganiro yadufashe mu ngabwe z'uma ikanafatukarara yadufashe kwegeranya ikiganiro turashimiye abanyamanyi bose biradio ijwi ry'Amerika baduteye kamo turashimiye namwe inshuti mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza.